VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'ibindi nshuti mwese turi kumwe kuri umunsi wa kabiri itariki 9 y'ukwezi ku 8 umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Unikije
dukora bumaraya ntabyo dushobejwe tutabimenyereye tujye kwiba tuza kumena inzwa ntabyo dushoboye ntibatume bavuga tutume turiya mugabe turondere ubuzima.
Uyo ni umwe mu badandaza bo mu ibarabara mu gisagara ca Ngozi mu Burundi avuga ko atakindi kintu abadandaza bo mu ibarabara bokora kugira ngo bashore kwibeshaho. Iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi yarimo ifungwa ry'abarongoye ibohero rya Mpimba hamwe n'amakuru yerekeye abanonotsi b'Abarundi bariko barahiganwa iriyo mu gihugu cya Brazil turagaruka ko mu nkuru ya mu kanya kari imbere. Umukuru w'ibohero rikuru rya Mpimba ibujumbura icigiratiwe hamwe n'utwara ivuriro ryo muri iryo bohero barafunzwe bahagaritswe kubera umunyororo yatorotse igihe yaragiye kwa muganga. Uyo munyororo yagirizwa kwinjiza ibigwanisho abikuye mu Rwanda. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ku munsi wa gatandatu w'indwi uheze niho vyatangura kunugwanugwa k'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba yahagaritswe. Amakuru amwe yavuga ko yahagaritswe ku munsi wa gatanu mu ijoro, ayandi akemeza ko hari ku wa gatandatu mu gitondo. Ayo makuru nyene yamenyesha ko Gregoire n'impagaritse yajanywe mu gasho k'iperereza ku wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu uku kwezi k'umunani uyu mwaka w'2016. Umukuru w'ibohero rikuru rya Mpimba rero yahagaritswe kubera umunyororo yatobotse ibohero arongoye. Uwo munyororo yari yatorotse ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatanu ku kwezi k'umunani nyene. Uwo munyororo yatorotse yarafunzwe yagirizwa kwinjiza ibirwanisho ku butaka bw'u Burundi abikuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Amakuru ava mu ibohero rikuru rya Mpimba yemeza ko uwo munyororo yatorotse mu gihe yaragiye kwa muganga hanze y'ibohero kwigoroza nk'uko yari asanzwe abikora. Yari yasohotse kwivuza hanze kubera mu ibohero rikuru rya Mpimba atabikoresha bafise byo kuvura bene ubwo bumuga bwo kugororwa. Kuri uyu wa mbere abandi bakozi babiri b'ibohero rikuru rya Mpimba nabo nyene bahavuye bahagarikwa muri iyo dosiye nyene. Abo nabo ni cegera cy'umuyobozi w'iryo bohero hamwe n'utwara ivuriro ryo muri iryo bohero nyene. Aba babiri bompi bakaba ari abakenyezi. Uko bakurikirana ni Sandrine Kanyamuneza na Anglebert Vyamungu. Nabo nyene bivugwa ko bafungiwe mu iperereza. Amategeko agenga amabohero n'abafungwa ategeka abakozi b'ibigo bifungirwamo abantu guha uburenganzira umuntu wese agwaye indwara amavuriro yo mu mabohero adashobora kuvura kuja kwivuriza no kwipimisha mu bindi bigo n'ibitaro hanze. Umuyobozi mukuru arahe iby'amabohero mu Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari mbejere kw'abo bakozi batatu b'ibohero rikuru rya Mpimba bahagaritswe. Jehovah Haja yandasigura ko imbere y'uko bahagarikwa hasohotse imitahe hisunzwe amategeko. Umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi ariko ntavuga aho abantu batatu bafungiwe mugaba amenyesha ko amatohoza ari karakorwa kandi ko naho baba bari mu iperereza naho nyene hari inyamiramabi zize zikanonosora ibijanye n'amatohoza. Icyo bikora aremeza ko bahagaritswe kubera hari umunyororo yaramaze igihe afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba yatorotse yagirizwa kwinjiza ibirwanisho. Ibohero rikuru rya Mpimba ricubakwa mu mwaka w'1958 rigatangura gukora inyuma y'umwaka umwe byari bifise ubushobozi bwo kwakira abanyororo 800 ubu ribarizwamo abarenga 300,200. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu ntara ya Ngozi abategetsi bajeje umutekano bafashe ingingo yo gutuza no gukura mu cyo gisagara abadandaza bo mu ibarabara. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Dukora bumaraya ntabyo dushobejwe tutabimenyereye tujye kwiba ntibatume bavuga tutume turiya mugabe turondere ubuzima.
Turi ku isoko nkuru ya Ngozi abadandaza batembereza ibicuruzwa ku mutwe canke mu minwe bacunganye ijisho kurindi n'igipolisi ntibarekuriwe kuzungurukana mu mabarabara y'igisagara ca Ngozi ibicuruzwa vyabo. Iyo ngingo ikaba yabandanije
izi mbaga nina zitwaye mu isoko yego hiko ubufu bw'abana ku buryo bw'ukora twara tuzijyana bajya bo mu isoko bakaturangura kubera batazituranguraa zose izasigazwa tuzitembereza kugira turonke ubufu bw'abana. Urabona nawe yuko ubunye umuntu ajya mu ibarabara ujubunda zitaha nyangiye kurara ubusa jefise nakana kimuganga handagahamata izizisha zipfa zisha zibora so wonaranguye ubu nokufata kafungisha
jenda ndazimiko je nkubu uje nkumubyeyi je yari yanumye kurondera none ngenda mvuga iki nta numunyu nasize muhira nimi kubi yaraye atetse nta namavuta rimwe none wumva
abo bacuruzi bato bato bari mu mice itandukanye y'abanyagihugu basaba koroherezwa bakabandanya bakora ari byo basabwa kuzuza bakabimenyeshwa
badusaba yuko batworohereza baturi kuko natwe dufise imijyango nk'iyo bafise natwe turondere twobwo kuba tudadaza ubwoko umwe tudadaza imbaga z'ipinali kuri bajya badandaza byinshi nyimba bahora babahigitasi cha bitanu twebwe niyo baduhi cha bibiri twokiriya mugaga tugakora
dukora bumaraya navyo dushobe twe tutabimenyereye tuje kwiba tuza kumena inzu nabyo dushoboye nibatume bavuga tutume turiya mugabe turondere ubuzima
Minani Ezekiel umuhanuzi babura matari w'intara ya Ngozi ajejwe imico kama n'imibano avuga ko ubwo bucuruzi butegerezwa gusezererwa ku mvo zibiri ubwa mbere hari mvo y'umutekano ubugira kabiri imvo ihagaze ku butunzi
ya kuntu barimo baratembereza tujya tuntu hari umugizi wa nabashobora kuba yitwaje igisasu ntezwa ntoke ugasanga yigize nk'uwo muntu arimo adandaza agahava akibatera ukamuhiga ukamubura kindi cya kabiri bajya badandaza bijya bidandazwa ntibazwi n'amategeko amaze gukora ikosa ntumenya aho muhigira kindi cya kabiri bajya abantu urudandazwa bakora nta mafaranga batanga y'amatagisi nta makori kuko ntufise ingene wa mukurikirana muri icyo gihe rero usanga leta irimo irahahombera kuko ikigega cyayo ntigeheza ngo kibomboke kuri izo ngo mva zose
umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Ngozi ajejwe ivy'imibano n'imico kama avuga ko mu nama yabahuje uno munsi hari byo bafunditse nabo badandaza bato bato mu ntumbero yo kuborohereza leta nayo nyine itahahombeye
leta biciye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati baciye babona yuko byoba ngombwa aba bantu bose bakora ubwo rudandazwa rudashiye mu mategeko bo kugwa muri ayo mabarabara bagashikwa ahantu hazi akaba ariho bakorera ubwo rudandazwa twababwiye bitunganye hagati yabo batugirire komite yabo ku buryo ariyo tuza kuvugana ibizohava bikogwa kugira ngo leta ntihombe n'umutekano ubandanye ubungabungwa nabo bahave babandanya urudandazo
nk'uko umuhanuzi wa buramatari w'intera ya Ngozi ajejwe ivy'imibano n'imico kama Minani Ezekiel abivuga imwe mu masoko abo bacuruzi bato bato bashobora kwimurigwamwo iri muri komine ya Mwumba aho bita muvyegwa vya Ngozi ni ku rugabano rwa komine Mwumba na komine ya Ngozi Ngozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco intumwa z'u Burundi zafise icyizero cy'uko umwe mu banonotsi b'imitsi karuhariwe Francine Niyonsaba ashobora kuzohesha igihugu cy'u Burundi umudari mu higanwa ryo kwiruka imitiro 800 mu nkino mpuzamakungu Jeux Olympiques ziriko zibera iriyo mu gihugu cya Brazil u Burundi bwohereje bwatumye abanonotsi barimo abahiganwa mu kwiruka batandatu abahiganwa mu koga babiri hamwe n'umwe ahiganwa mu gukubitana hasi bimwe bita judo wewe amaze gutsindwa mu kanyamugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Salvatore Habigirimana arongowe intumwa z'u Burundi amubaza uko notsi barundi bariko baravyifatamwo tubatega amatwi
novuga ko twifashe neza cyane kuko abakinyi n'abaherekeje bose barashabakije kuba bashitse kuri aya matariki kuko hariho abazodejo ariko abari ngaha umeze neza cyane barimenyereza barindiriye ko amahiganwa yabo atangura nkavuga nuko ubwira judo yamaze kugira competition hanyuma ntiyagize amahirwe yo kubandanya kubera yahuye n'umuntu akomeye cyane wo muri Portugal Gasongo Antoinette ntiyashoboye kubandanya muri rusange dufise abakinnyi 9 abakinyi rero bari mu federation atatu hariho judo ari mu kinyumwe natasha hari abakinyi babiri hanyuma hakaba no muri athletics hari abakinyi batandatu muri abo rero abo batandatu bose ni bamwe bagenda bafise ibikwiye bisabwa n'amategeko kugira ngo bashobore kujya muri Jeux Olympiques murumva ni ntambwe nini nazi ko haba hariho amahiganwa bwoko bwinshi dufise ku majana 8 umuhungu n'umukobwa ukagira metero 5000 umuhungu ukagira ku metero 10,000 umukobwa tugaca tugira kuri marathon abahungu babiri.
Bwana Bigirimana mufite abakinyi babiri bazwi ku rwego mpuzamahanga abonavuga nka Francine Niyonsaba ndetse na Diane Nukuri ikizere mufite ko aba bakinyi bashobora guhindura ibintu Burundi bukaba bwanatahana n'umudari kirangana gute?
Turiko turaraba umwizero urahari na cyane cyane mu gice cy'abakobwa turizeye ko kujya Francine Niyonsaba umurundi kazi n'ujya semenya wo muri Afrique bajya nibo bantu uye bariko baraboneka cyane ku isi hakabaho n'undi wo muri Kenya nawe niwe ariko araboneka ku isi wakinda muto abo oye turibaza yuko amahiganwa yabo ari amahiganwa azobakomeye ariko tukibaza yuko nk'uwo Francine nibyo turafata ko guhiganwa no guhiganwa mugabo turizera yuko ashobora gutsinda aho rero nkuko nababwiye wewe adushika ejo turiko turaganira n'abandi uwo muri Afrique du Sud nawe adushika hirya ejo abaca babandanya bitegura batekanye iyo bari murumva ibyo ni bica ni nka bimwe mu gifaransa bita strategie kugira bagume batekanye mu mutwe bagaca baza hasigaye iminsi mike kugira ngo amahiganwa yabo atangure.
Umukino wa mbere Francine Niyonsaba azakina uzaba ryari?
Umukino wa mbere uzoba itariki 17 hanyuma aca asubira 18 aho niho bazogira demi-finale hanyuma baca bagira finale itariki 20.
Ibyo ni ukuvuga ko naramuka amaze kunyura muri ayo majonjora yose.
Yego.
Bwana Salvatore Bigirimana ndagushimiye cyane kandi nizere ko tuzakomeza kuvugana namwe kugira ngo mugeze kubumva radijwi rya Amerika ndetse n'abarundi kubijyanye n'uburyo abakinyi b'u Burundi barimo kwitwara aho ngaho iriyo mu gihugu cya Brazil.
Turabashimiye namwe ngene muza murashikiza amakuru ugene abakinyi bacu bariko barigenza tukibaza yuko abo mushikiriza ari mu Burundi canke abumva ikirundi abakunda no mu Burundi ko bazoheza bakaza baradushikira nawo murakoze.
Muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro bya radiyo ijwi rya Amerika birabandanya.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ibiciro biraduga cyane mu Burundi mu kiganiro muri sanga giheze mu kanya. Faustin Ndikumana yasiguye ko ivyo biciro biduga biva ku bukene bw'amafaranga y'agaciro hamwe n'icizere giki amakungu afitiye igihugu cy'u Burundi. Faustin Ndikumana n'umuyobozi wa Persem ishyirahamwe rikangurira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira ngo bagere ku iterambere riramye. Aratangura avuga igihe ibiciro byatanguriye kuduga.
Byatanguye nyine muri ayo mezi aheze bigenda buhoro buhoro ariko muri aya mezi ya nyuma y'ukwezi kwa gatandatu ndetse n'uku kw'indwi niho bitanguye kwibonekeza bikavya cyane ubona ko bitanguye gushikira n'ibidandaza bito bito muri rusange ukabona kabisa ko ibiciro biri ku biraduga ku rugero rudasanzwe.
Iyo muvuga ko biduga ku rugero rudasanzwe, hari ibitigiri mufite muvuge ngo tuvuge nk'ibishyimbo byazamutse ku kigero kiniki?
Yego, bose rakatunageze kuri ibyo byo kuntuze ibyo ku masoko, ukabona nk'ibintu by'ibirayi wasanga ikiro cyahora kibugwa mu minsi iheze 700-800 ukigeze 1,300. Iyo umuciri ugasanga hari ugeze ku 2,300 wahora ku 2,100-2,200. Wagenda no kubishi no kubiharagi aribyo ibishyimbo aribyo biharagi iwacu, ukabona ko ari uko, ukagenda kuri bya bintu by'ifu ukabona yuko ifu yari ibigori, ukabona ko biri kugenda biduga. Wagenda no muri bya bidandaza bito bito ivyo vyinshi amasashe, ukagenda ukaraba nk'abantu bakubwira ariko barakora nk'imanza ubu muci, bagira nk'imanza z'ubukwe, baraja kugura ibintu ku isoko, akaja kugura isahani, akaja kugura isorori nshasha, akagenda kugura ikirata zo kugurira madamu, akazogenda kugura impuzu. Donc ibyo bintu byose agasanga urugero ni runini.
Kuri telefone dufite Malaki, Prime na Emile. Malaki, wiriwe neza?
Mwiriwe, mwiriwe.
Hari akabazo ufite cyangwa se akantu k'icyiyumviro?
Ni nk'icyiyumviro.
Yee.
Ubu bukene buhari bwose ni ingaruka mbi z'imfashanyo yahagaze, twahora duhabwa yahagaze, kandi byose bigaturuka ku kiringo cya gatatu. Rero jyewe nsabiye icyo nsaba Leta, saba nk'uko n'abatanga imfashanyo basanzwe nayo babisaba, saba Leta ko yokwemera kuganira kugira ngo umuti uboneke, mu biganiro habonekera umuti wa byose, nayo mashyirahamwe yahora dufasha akaduha amafaranga yongera agarukana amafaranga kugira ngo abanyagihugu natwe tubatorera koyoko. Hama nkongera nkasaba kandi ko izi ngingo bafashe z'uko atavyimbugwa bisohoka mu Burundi ko bodisubirako, kuko Burundi ntibwikwiye ku buryo bwotungwa n'ibiri mu gihugu cyabwe gusa. Kuko urabona Burundi bwavuze ati nta gisohoka, Tanzania ati nta gisohoka, kandi abarundi benshi bagi bivuye hanze. None urabona zota twicwa n'inzara.
Prime, nawe turi kumwe kuri telefone. Prime, wiriwe neza?
Mwiriwe, mwiriwe.
Akabazo kawe?
Ndamukiriza umutumire imbere yuko mbaza akabazo kanje.
Yego, arakumva rwose.
Bo, nagomba kubaza ikibazo kivuga kiki ko ubu Leta yafashe ingingo yuko atabidandazwa bizoza birabwirirwa ngaha mu Burundi biziba birasohoka hanze y'igihugu. Nagomba mbaza umutumire ko icyo kintu gishobora kuba kimwe mu bintu bishobora gutuma ibyo biciro byaduze bishobora gusubira bikaba nka kera nk'uko byahora. Hanyuma kandi kabazo mbe ikindi mbaza nk'umuhinga amenyereye rwose iby'ubutunzi, nagomba ndamubaze mbe hoho politiki mbi ishobora kuba kimwe mu bintu by'urufatiro bishobora gutuma iduzwa ry'ibiciro rihaba. Nashaka dusigurire ku buryo bwimbitse ingene biba byagenze. Murakoze, ndasaba dutange tubiri.
Yego Prime, natwe turagushimiye. Duhamagare noneho Emile. Emile, wiriwe neza?
Wiriwe cyane.
Akabazo kawe?
Akabazo kanje nuko ngomba mbaze umutumire Faustin Humana. Icyo hari ibintu vrema mubona ibintu byaba ibiciro vrema biratangaje kube dukora mu nzu ugiye nko ku isoko hoho n'ibintu, we uraraba n'abahera gusa baba guhaye ugatangara vrema icyo wava yasumisha. Nasosoma turi kuraraba igugwa amafaranga amajyanini yahora ku mafaranga 500. Ikibazo rero nagomba mbaze ko numva baguma bavuga cyane benujya arogoye ishyirahamwe, sinzi mugabo basa nabo babarekuriye rimwe mu gukora amashyirahamwe bose bari bayugaye baravuga cyane ukaguma wumva bavuga mugajesimbona ikintu gihinduka. Sinzi rero ko hari ikintu, nagomba namaze ko hari ikintu iyo bari baravuga ko hari ikintu gihamba gihinduka, badufashe mbere bajya mbari izo mfashanyo zigaruke hanyuma abantu tubeho neza, kuko n'udufaranga nk'ubu baduhemba ntacyo mbona tutumarira kabisa. Usanga baduha udufaranga kinini cyane kibe ugenda ari ku isoko atacuri busome kabisa, ukabona umugize neza no kumuhamagara.
Emile, nawe urakoze. Faustin, aba bantu urebye baravuga imvo z'ibiciro biduga, bakavuga ibya politiki, imfashanyo zabuze. Hanyuma Emile nawe ati ko muvuga gusa ntitubone igihinduka, ati mwadusobanura aho ngaho.
Urumva icyo numva kuri ibyo by'ibiciro, ubwa mbere hoho abarundi barakwiye kumenya yuko burya mu bintu byinshi dukoresha muri igihugu cy'iwacu mu bintu byahinguriwe ngaha mu Burundi ni bike cyane ni bike usanga nubwo rushinge usanga rimwe rimwe niyo sashe usanga iyo toma iyo sosi tomate kenshi biva hanze izo mpuzu twambara za friperi ivyo birato ayo iyo sima ibirikira irubakama buryo ibidanaza vyinshi biva hanze muri cyo gihe rero hanze rero nivyo amahera y'agaciro amahera y'agaciro niyo atuma tugurira ibintu hanze ubu rero aragize imyisa akenye kandi akenye kubera mu aho yahora ava atari henshi kuko narigeze kubisigura ndabibwira abarundi ko bakwiye kumenya yuko mu bidandaza dusanzwe dushorera hanze amahera tubikuramwo ntaturenza kugura 20% y'ivyo dukeneye urumva nicyo nikibazo abarundi bategereza kumenya nuko hadereza kuboneka 80% yandi mafaranga y'agaciro ategereza kwinjira gusa hino kenshi rero yava mu ifashanyo byagaragara yuko ifashanyo zari mu bishahiriza mu gutuma dushobora kugurira ibintu byinshi hanze uburo zagabanutse ni kibazo kandi zagabanutse n'igisata cy'ikawa cyabarari mu bidandaza byinjiza amahera nashoye kirafite ingorane uravye ingingo bagifatiye amahinduka bagize ngo za reforme ntibyazanye umwimbu nk'uko bari basha abantu bari bavyiteze hanyuma ikindi rero cya gatatu gica kiza ni iki kintu cy'uko igihugu cyita ko kifite ingorane za politike mu gifaransa novuga nti etiquette de pays en crise kiratuma kirahomba abantu bo kigendeye cyane ari benshi kirahomba ibikorwa by'amakungu byo kiberamo ari ayo manama arabaza kukiramuta ari ibintu bishobora kubera ha mu Burundi urasanga bigabanuka cyane ko ati hajya hari ingorane kumbure ntitujeyo abari amafaranga y'agaciro rero yaheza akinjira kugira asahirize mu gihe rero izo z'inkwane ze gutisha byumvikana ko ya dolari rica rizimba kuko nayo make aboneka muri banki nkuru y'igihugu agenda kugura cyane cyane baca bashaka baguze kugura ibintu ngo by'ibitoro cyangwa n'imiti nabyo ntibishikana 15% by'ibidanaza abarundi bakenera byose urumva rero ni ngombwa iryo dolari ribuze rikaduga abantu bakarironka bigoranye kugira batume ibintu hanze baca bituma bizimbye mu marundi ni ngombwa rero baca bashira ko ikindi giciro kugira baduze baheze bashobore kwisubiza kunyungu yaba aho rero niho bifatanira kandi biraheza bikumvikana
imeriki yacyo wiriwe neza akabazo kawe
njye nashaka kubaza ariko ngatahura numvise umubyeyi asiguye aravuga neza yuko iki bibishobora biba biri kwiranduka kubera ikibazo cy'amadolari cy'amadevize njye nashaka asigure neza mbega burya nta kuntu abarundi bejejanye n'iburundi yo kwikorera amafaranga y'amarundi menshi kugira igende kutunda mu madolari bigadukunde
Foster iki kibazo ndumva gikomeye cyane cyo gukora amahera y'amarundi menshi
icyo kibazo ndagira kivuga ahubwo ntagiye n'usura kuciyumvira gukora amarundi menshi bari bayibarahubwo aho amafaranga agira agaciro kuca agiye kugura ubundi ukoze amafaranga y'amarundi menshi ahubwo rya dolari ryose rita agaciro cyane rikanarenza ni hamwe ho rusanga hari ibihugu bimwe bimwe byigeze gufata iyo ngingo ugasanga ufite inoti y'umuri yari none ugiye ku isoko ugasanga igiciro cy'umukate kigugwa nk'1,500,000
ibyo byaragaragaye muri Zimbabwe byaragaragaye no mu cyahoze ari Zaire
mbere ugasanga ayo mahera barayavuze nagiye nabwira ko aya mafaranga y'agaciro burya dufasha byinshi erega mbere nagiye namubwire nagiye n'abarundi babyumve neza niza na zijya noti dukoresha izi noti z'ijana z'igihumbi z'ibihumbi icumi izo noti ntituzikorera mu Burundi tuzigurira hanze nazo kandi zirazimbye bagize iminsi bavuga ngo inoti z'ijana zinizi ngo zirakenye n'ibiki nagira nabwira yuko nk'ubugiye kuraba mu mayemporotasiyo Uburundi bwahora bugira inoti zonyine ziratwara nk'1,500,000 z'amadolari
hafi
imiliyaridi ijana z'amarundi ni ukuvuga yuko 1,500,000 zirenga z'amarundi bameze amadolari turategereza kuzirondera kugira tugure zijya noti dukoresha
dorere ni Foster aho ngaho hasobanure neza none banki nkuru y'igihugu niyo ikora amahera umukuru w'igihugu agashyiraho umukono we agatera igikumu cye akemera yuko ayo mahera koko akorwa none banki nkuru se uruhare rwayo nuruhe
uruhare amahera urumva Thomas hariho amahera y'amarundi yego ari mu mwibanki nkuru y'igihugu mugabo nagenda kubwire zijya noti zayo izi noti dukoresha inoti y'ijana inoti y'igihumbi inoti y'ibihumbi bitanu kugira ikogwe turayemporo tahanze tubwira nka nkishira hano ryo mu Bwongereza rizi gukora amahera tidukorera amanota ya naya naya turayakeneye mu gukoreshwa mu rudandaza rw'igihugu cyacu kugira ze muri stoke berberi zira yakoresha iravye nyene ubutunzi bw'igihugu bungana igihe rero ugiye kwemorotizo izo noti uri hamadorari ko iryo shira hano ryo mu Bwongereza rikori noti none ugira uri hamarundi uri hamadorari niko nabwira yuko rero ndiko ndaraba mu byereke bijya biharuro bya istebu amahera twakoresheje nko mu minsi iheze mu kwemporuta mu kwinjiza inoti dukoresha urasanga ari nk'imiliyoni 50 z'amadolari amahera make muri iki gihe
ni ukuvuga rero ubisubiyemo nanone mu magambo make uko Amerika yake yabisabaga ati kuki Burundi butakwikorera amahera menshi
nta mashini yo kuzikora dufisi nibikunda reka bya noti draft machine zikora kugira niziganwe kandi sophistique kandi bikorerwa hanze icikora berbe stock yayizanye barastoka amahera hanyuma bakavuga bati economy hacenewaya turashobora kugurana amabanki gutya turashobora kugurana leta uko ubundi berbe igurana amabanki ashobora gutanga credit mu bagwiza atunga canke berbe gacigurana leta byitwa yuko leta yatse amakori idukisubiza kugira ntihagaharaba amafaranga akorerwa intuze
niko se Faustin
hakeneye guhindura izo noti rero nayo mafaranga rero aragugwa amahera
niko se Faustin kuki Uburundi butakwigurira izo mashini zikora amahera aho gutanga ayo madovize iyi noti bakazikorera
erega n'ubuhinga Thomas ishirahamwe ryose rifite ubuhinga riyikorera ibintu kandi ntibica ni nk'uko utombira ati kubera iki koko akora naho ikorera iyi mu Burundi iba baproteja formule yo kuzikora ambeze shaze kuvuga nuko ayo manoti ama entreprise yakora yo hanze nayo nyine abara ama entreprise aproteja ubuhinga bwayo hanyuma akavuga twe twisukeseje mu kuza turakorera ama noti ibihugu biyakeneye kandi avuga amanoti agashobora kwiganwa akomakomeye ayakoresha hanze hanyuma agaheva akinjira ugiye muri istebu urabona mu bitabo importation de billet importation de monnaie urayibona ukabona kwikuta 50 million par exemple de dollars
ubivuga mu Kirundi
ni ukuvuga ugiye mu biharuro by'ibyo tugurira hanze je mbanza kubiraba ndabiraba ndabona nk'ahantu avuga ati kwinjiza kugura inoti ngaca ndaba igiciro difisi ugasanga nk'imiliyoni 50 z'amadolari urumva ni ukuvuga rero naha bari kubavuga nk'ubavuze bavuze bati ngo inoti z'ijana zigize iminsi za Kenya barasabwa ati nibe murarindiye mukoresha izihari nashaka kubwira ko ni uburyo nabwo nyine buretereza kundi aho kugira abazinjize cyane birya biceri bikabigugwa
urakoze Thomas urakoze nawe Faustin tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 ngice za mu gitondo kuri Radijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
inshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibigana twateguriye mu raka kanya bigaruke ngaha tuboneho rero akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma hamwe na mugenzi wacu Innocent Kimenyi yadufashe kugiranya ibigana twateguriye turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese